Ili n'ijwi rya Amerika. Ubu ni saha imwe n'igice zo kumugoroba mu Rwanda no mu Burundi. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, turi ku munsi wa kane itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Hano muri studio ya 17 muri kumwe nanje Fideni Yongabo.
Mumenya yuko umumenyesha makuru kajya ariko kazi kiwe iyo aje ku rubuga rubado ruko rubera ku imyerekano ntibamurabe ngo ava mu radio iyi naka bamurabe ngo ava mu kumenyesha makuru iki naka nibamureke akore mu bwisanzure.
Ubu ni Richard Giramahoro ayoboye urwego rw'igihugu rujeje gucungera kugenda ibinyamakuru bikora mu Burundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigarukako. Tuhereye ku makuru twabateguriye. Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yabwiye abanyagihugu ko amatora yimirije azoba mu mahoro, akaba akavuga ko uruhagarara rwaranzwe muri iyi minsi mu gihugu ruterekana uko ibintu byifashe mu bindi bice by'igihugu naho imyirekano ibandanya. Perezida Nkurunziza ibyo yabitangaje kuri televiziyo ya leta ku mugoroba w'ejo ku munsi wa gatatu, aho yatangaje ko amatora yimirije y'abashinga amateka azwiho kwigizwayo indwi imwe mu kuba ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu kubera uruhagarara ruhari muri iki gihe. Abagwanya perezida baragerageje kugira kudeta mu ndwi iheze igihe yari hanze y'igihugu mu nama y'abategetsi bo mu karere. Iyo kudeta nacyo yashitse ko yamara uruhagarara rurabandanya umunsi ku munsi. Uno munsi ku wa kane abari mu myerekano batanye mu mitwe n'igipolisi aho bateye amabuye mu gihe igipolisi cyakoresheje imyuka ibabaza mu maso hamwe n'insoro mu kirere. Ibyabona bavuga ko umuntu umwe yarashwe. Ejo kwa gatatu perezida Nkurunziza yamenyesheje ko imyirekano iri kibera mu bice bine gusa by'igisagara cya Bujumbura, akaba avuga ko ibice 99 n'ibice 9% by'abanyagihugu babayeho mu mahoro. Perezida Nkurunziza yasavye abari mu myirekano guhagarika imyirekano yabo, akaba yagabishije abajejwe igikorwa cyo gutangaza amakuru kudatuma ibintu bimera nabi kurushiriza. Ishyirahamwe rijejwe umutekano no gufashanya mu karere k'Iburaya ryatangaje uno munsi ku wa kane ko impande zose mu ntambara mu gihugu cya Ukraine zarenze ku masezerano yo guhagarika ingwano. Iryo shyirahamwe ryamenyesheje ko impande zose mu ntambara zabandanije kugwana kandi ko zakoresheje ibigwanisho byategezwa kuba byavanywe mu birindiro byazo. Akarere ko mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine kabandanya kurangwamo umutekano muke. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'Uburaya byaragirije Uburusiya ko bufise uruhara mu ngwano mu buseruko bwa Ukraine mu gufasha abashaka kwiyonkora kuri Ukraine muri ako karere mu kubaha ibigwanisho n'inteko. Mu ijambo yashikirije inama nshingamateka, chancelier w'Ubudage Angela Merkel yatangaje ko abari ko ari ibintu bidashobora kumvikana ku Burusiya buja mu nama y'ibihugu biteye imbere kurusha ibindi ku isi mu by'ubutunzi igihe cyose Burusiya buzaba bufise uruhara mu ngwano mu gihugu cya Ukraine. Angela Merkel yatangaje ko Burusiya butazoba muri mu nama y'umugwi w'ibihugu indwi biteye imbere kurusha ibindi mu by'ubutunzi ku isi izoba mu kwezi kuza. Abagwanyi b'umugwi Islamic State bafashe igisagara cya kera cya Palmyra mu gihugu cya Syria uno munsi kwa kane mu bitumye bagenzura igice cy'igihugu cya Syria. Palmyra ni kibanza gikingiwe n'ishyirahamwe UNESCO. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika Mary Huff yatangaje ejo kuwa gatatu ko abategetsi ba Amerika batewe amakenga n'ifatwa ry'igisagara cya Palmyra, akaba amenyesha ko bizeye ko ibibanza bikingiwe byo muri icyo gisagara bitononekaye. Amenyesha yamara ko batazi icokogwa muri iki gihe. Abagwanyi b'umugwi Islamic State baratujije hafi y'inteko nka zose za leta y'igihugu cya Syria muri ico gisagara ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu nyuma y'ingwano yamaze indwi. Ifatwa ry'ico gisagara rije imisi mike nyuma y'uko abagwanyi b'umugwi Islamic State bafashe igisagara cya Ramadi, umugwa mukuru w'intara ya Anbar mu gihugu cya Iraq. Itakazwa ry'igisagara cya Palmyra ni imwe mu nsinzi zitari nke abagwanyi b'umugwi Islamic State bagize kuri leta y'igihugu cya Syria. Ifatwa rya Palmyra na Ramadi bituma abantu bibaza ibibazo ku kamaro k'utwigoro twa Amerika two gutsinda umugwi w'intagondwa Islamic State. Iyi ni program radio yacu tubashikize imisi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri address VOA radio yacu no kuri site yacu ariyo www.voa.com mugihe mu Burundi imyirekano ibandanya imyirekano yo kwiyamiriza ingingo ya president w'Burundi Pierre Nkurunziza yo kurondera kwitoza mu kindi kiringo hano ku telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Désiré Hatungimana atubwira aho yarahereye mu bice by'igisagara cha Bujumbura hari ko habereye iyo myirikano uko byari byifashe wiriwe neza Désiré
mwiriwe Fredy
ni Fidela
mwiriwe Fidela
washobora kutubwira uko gene ibyerekeye imyirikano yabaye aho washobora guca mu gisagara cha Bujumbura no munsi
aho nashobora guca mu gisagara cya Bujumbura hano babwira uko ari ubwa mbere twabonye kuva habaye coup d'etat ya itashoboye gushika ku cyo yari yifuza mu gisagara cya Bujumbura twabonye abagira imyerekano bashobora kuhashika binjiranye ibarabara bita Moso barashika mu gisagara aho rero hari nko masaha indwi arenga gatoya barinjira mu gisagara cya Bujumbura ariko cyakurikiye ko twabonye muri bo benshi bafashwe bakaba ariko batwagwa n'amakamionete y'igipolisi hanyuma mu nyuma twaciye muri komine ya Bwiza aho twasanze ibarabara bitwa Avenida Université yose rero ryari riziriye hari hazibije mbere icyo bita amakontenere bashyize mu ibarabara hamwe atamodoka ishobora kurengana hakaba hari n'abapolisi benshi cyane kubera muri iyo komine no munsi humvikanye amasasu atari make ayo masasu rero akaba yaraswa n'igipolisi abari mu myerekano nabo bagatera amabuye kuko murumva ko bariko barashaka kwinjira mu gisagara hanyuma kindi tuvuye ngahonya twaciye muri komine ya Bwiza nyene tugeze ku barabara gitwa Albatros hari hafi isaha 10:15 abari bagiye abaporona bari bagiye mu kwiyamamaza muri komine Nyakabiga batanye mu mitwe n'abari mu myerekano barategwa amabuye menshi hanyuma mu nyuma havuga amasoro abantu baracana ko iyo myiyamamazo bari bagiye muri yo baratabariruka mu ngagara naho nyene imyerekano yabaye uno munsi imyerekano mbere itagenze neza cyane kuko hariho abahatakaje ubuzima abashyika babiri akaba n'abandi bakomeretse iyo myerekano ariko yavuye byabonetse ko harimwo ugushamirana kurengeje urugero kuko abasipolisi bari bahari bakoresha amasasu mbere na bamwe mu basirikare nyene nabo nyene bakarasa hanyuma abanyagihugu nabo bari muri iyo myerekano bakitabaza amabuye kariyo bigwa ikigwanisho cyabo birashika rero aho barasa amasasu mbere nk'umusoro umwe akaba yarashwe mu mutwe bikaboneka yuko rero bariko barakoresha koko igipolisi yako kikakoresha ingufu kugira kirabe ko cirukana abo bari mu myerekano basa n'abagomba kwegera mu kigobe ahariko abashikiranganji batatu Burundi bariko bararahira baherutse kujya mu mabanga yabo nkamenyesha rero yuko abanyagihugu muri ino minsi ugiye kuraba bari bamaze iminsi batekanye mugabo uko amasoro avuga ni ko usanga bariko barahindura ingendo yabo
naho haravugwa ko araba kuri bibihugu bazoza mu Burundi bazoza ejo ku munsi wa gatanu hari ico uko gutana mu mitwe ko bagufise insiguro ku vyerekeye iyo nama no gurugendo rwabo bakuri bibihugu ku mpande zose
ego uvuganye n'abari mu myerekano barakubwira yuko badashobora guhisha na gatoya kuko ngo intumbero bihaye no kugira Petero nkuru ntasubire ku kiringo kigira ikiringo ngo asubire kurwanya kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'abandi bashaka kwitoza bakavuga bati rero niko kajya aho gomeye kukwerekana amakungu yuko icyo kiringo kindi batipfuza yuko yobishyikira bakereka amakungu na cyane cyane abakuru b'ibihugu bazo baje mu Burundi yuko koko badashyigikiye ko Petero Nkurunziza yahiganirwa ikibazo cy'umukuru w'igihugu bakavuga bati imyerekano ntigiye guhagarara na gatoya izohagara ari uko avuze yuko atakiye kwitoza ikibyerekana nuko uciye nko muri komine ya Ngagara nk'ibarabara ryitiriwe Musenyeri Bucyonyori iryo barabara bararadiriye cyane gose yaremwe amabuye nta modoka cyangwa kurengana kugira rero ntagire imodoka z'igipolisi cyangwa z'isikare zishobora kuza ngo binjire mu makartier baze kudumbanya abanyagihugu kandi ibyo byose rero byiye kwa bimwe bikorwa iyo haramutse hasohotse amasoro niho bakabazibira nabo ndiho amabarabara basanzwe aziburuye ni uciye no mu makomine yandi nkuko twabibonye ku munsi w'ejo muri Cibitoke hakiri kaminota irarasa mu minota nk'itatu ibabajya bamaze kuzibira amabarabara kugira bikingira abantu baza babarasa bumva rero yuko ataguhesha kuri mwo ugiye kuvugana n'abariko baragiye myerekano bakubwira yuko batari kubarahesha ahubwo bagiye kongereza ingufu kugira bereka amakungu yuko atakintu na kimwe gishobora kubakora mu mabarabara atari uko Petre Nkurunziza ahebye kwitoza.
Hanyuma Desire witegereje aho ariko arabera nk'iyo myerekano n'inyishu y'abajejwe umutekano imirimo ku banyagihugu basanzwe uyibona gute no muri rusange mu gisagara cya Bujumbura muri ibi bihe?
Imirimo mu gisagara cya Bujumbura isa ni icumbagira cyane gose kuko abakorera hagati na hagati mu gisagara cya Bujumbura ntibashobora kuronka nyine bava mu makarite kuko nababwiye nk'ubunya ko ibarabara gitwiriye musenyeri w'ubuconyori ziriye ryose no kuvuga ko abanyengagara nka benshi iryo barabara rikoresha amabara yandarazibiye bikerekana ko abanyagihugu batashobora kuronka ukuntu bajya ku mirimo. Ibimaze kononekara ni byinshi cyane usanga amamagazini yugaye usanga amabanki akora hagera saa munani ngo nimugende turugaye ugasanga amabutike bumvise akantu gatoyi gakomye bose batanguranwa kugara nk'igihe turi mu gisagara cya Bujumbura abari ko mu myerekano bava mu Nyakabiga barashyize mu gisagara wabona abantu bose bugara imiryango y'ahantu bakorera ugasanga koko ibintu birasubiza gose inyuma ubutunzi abantu bariko bakavuga bati twebwe icyo twiyemeje icyo tuvuga ati nta kindi Petre Nkurunziza bavuga ko atitoza n'ejo cha tuva mu ibarabara ati n'amabarato yakubura uwo munsi nyene ngo nta ni setemarezo guhamagara kubura amabarabanga wazovyikorera bo nyene bakavuga rero bati bikerekana yuko hariho ishaka ridasanzwe kandi iryo shaka rero ivyononekara vyo bironekara kuko murumva ko n'abapfa bapfa.
Urakoze Desire turagushimiye.
Urakoze Sidene.
Turi kumwe kandi ku telefone kandi n'umumenyesha makuru wacu Tabita Mukamusoni. Wiriwe neza Tabita?
Wiriwe neza Fidel.
Desire yarahejeje kutubwira uko gene byagenze uno munsi kubijanye n'imyirekano hamwe n'inyishu y'abajeje umutekano mu bicyaciyemwo. Wewe tubwira uko wabonye ibintu byari byifashe mu bicyaciyemwo n'ivyo bicyo bitubwira ibyari byo?
Kubijanye n'imyirekano cyangwa kubijanye n'imyamamaza?
No kwiyamamaza hamwe washobora kubitubwira mu gihe imyiyerekano ibandanye?
Ego Fidel no kumenyesha yuko ku ruhande rumwe bamwe bagira imyiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cya president Nkurunziza abandi nabo bakagira imyiyamamazo yo kwiyamamiriza amatora atwimirije abaje na makomine n'abashinga amateka ategekanije itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu. Abo rero bagira imyiyerekano bavuga ko bashaka gushika mu gisagara cya Bujumbura hagati muri ville hanyuma igipolisi kikabamirira kure kikabashiragiza gitekoresha ibyuka byokera hari igihe gikoresha amasasu yica hanyuma abandi nabo bakabagira imyiyamamazo nabo bariko bariyamamariza hari abariyamamariza mu makaritsiye canke mu makomine aba ariko araberamwo iyo myerekano. Abo rero ntibaheza ngo borohegwe kuko abagira imyerekano baba bari ku mabarabara bavuga bati ntibashobora kwinjira muri karite zacu kuko bagiriza ngo garuka nk'umugambo uri ku butegetsi akenshi usanga ari uri kuriyamamaza hariho n'umugambo w'iprona n'umugambo FNL wo kwa Jack. Rero abagira imyerekano baca bavuga bati ubu garuka ntiko winjira muri karite zacu ngo hanyuma kandi ntibashobora kwiyamamaza ngo natwe turi ko tugira imyerekano ko amatora adashoboka kuko ngo ari aciye kubiri n'amategeko kuba ngo president Nkurunziza azisura kwitoza. Abo bagira rero imyiyamamazo baca bakingirwa n'igipolisi kuko igipolisi kije imbere yabo nkaho naciye muri karite ya Kanyosha igipolisi kije imbere kikabanza kikarasa hejuru kugira gishwiragize bajya abantu bariko baragira imyerekano hariho n'igihe baba batari bariko baragira imyerekano bagaca baza ku mabarabara bumvise nko ku barabara rindi ariko haraba imyiyamamazo bagaca bavuga ati reka dukingire iwacu ntibaze muri karitsiye yacu kwiyamamarizaho hanyuma bagaca bashyiraho amabuye igipolisi nacyo kikayakura kikayata mu miferegi mu nyuma bakaza bakayasubizaho ubona nyine kumengo ni nk'urukino rw'imbeba ntakayaho bwo kwinyegezanya hanyuma mugabo abasirikare icyo nabonye ngaho mu kanyosha nuko abasirikare baca baza ku ruhande rw'abanyagihugu bakareka abanyagihugu bakagira abo nuko mvuga ngo abanyagihugu bagira imyerekano rukaje gisirikare kaza impande yabo igipolisi nacyo kikaca kiza imbere y'abariko baragira imyamamaza mugabo icyabonetse nuko aho muri kanyosha hagumye hasamirana amasasu menshi cyane aho hari imodoka y'igipolisi yaziraca imbere gendirasa hanyuma hari igihe abapolisi babona abantu bansi kuva ku barabara bakarasa hejuru ku bijyanye rero n'imyerekano naho mu yandi makarita atabereyemo imyamamazo nko ku musanga naho nyine hagumye humvikana amasasu menshi kandi kuva mu gitondo abaho batumenyesheje yuko ngo kuva mu gitondo nka saa kumi mu gitondo amasasu yagumye yumvikana nibaza yuko rero bo bari bashaka kubuza ko imyerekano ibandanya kuko ku musaga ejo ku munsi w'ejo hari ku munsi wa gatatu imyerekano yarabaye hanyuma abanyagihugu baratana mutwe n'abapolisi batera amabuye abapolisi nabo barasa gushika rero no mu ijoro saa yine y'ijoro amasasu yaracumvikana nk'uko abanyagihugu baho ku musaga bavuga ko mbere abapolisi bo babaraye muri karitsiye yabo.
Urakoze turagushimiye Tabitha Mukamusoni. Ku nkuru yerekeye ikiganiro cyashikirijwe n'umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe kugenduza itangazamakuru mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiye na Professor Fadien Shishahayo Innocent Banon hamwe na Eric Manirakiza yahora ari umuyobozi w'iradio RPA. Reka dutangurire twumviriza Fabien Shishahaya tubwire ukuntu yakirivya vugiwe muri ico kiganiro.
Ndumva yuko igihe hanye umudurumbanyo nk'ibya by'u Burundi abamenyesha makuru abantu benshi badashaka ko bariho bari kugira ngo baterekane. Niho rero ndashimye kumva nzegira amahoro yavuze ati abantu menyesha makuru muteza kubungabunga umutekano wabo ari mwebwe muri ko muragira iyo myerekano canke ari abantu bateza kubungabunga umutekano mugabo rero bikatangaza kumva avuga ngo abanyama ngo ibintu birahinduka ngo abariko bagiye iyo myerekano bagira ibintu bindi kubera aba bamenyesha makuru ariho bari ndende baza yuko abamenyesha makuru bakora akazi kabo abagira imyerekano nabo bagakora akazi kabo nuko nyine n'abajournaliste b'u Burundi ubona nta n'abakiriho babikurikira jewe ndanezerwa no kubona abo bantu bashoboye kuba ariho bakiri kuko hari aho ku muri bo haba babirukana n'izi gihe ko batazobirukana kandi bazobandanye bakora akazi kabo.
Mbe Fabien Cishayo, ikiganiro gikozwe muri iki gihe tuzi ko amaradiyo atari make cyane cyane amaradiyo yigenga yaturiwe mu kibona gute?
Je mbona umenga ejo Perezida wa Repubulika yavuze ibintu ku banyumenyesha makuru mbona umenga nibyo Gira Amahoro nawe yashiye asubiramwo. Jewe nari niteze yuko Gira Amahoro aba umuntu yigenga adakurikira ibintu Perezida wa Repubulika ariko aravuga ariko umenga yavuze ibintu byo gushigikira ibyo Perezida wa Repubulika yavuze ejo.
Twibutse abakunzi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika ko twagize ibibazo bihambaye cyane gose by'amatelefone twari kuba twashobora kunezerwa no kuvugana n'abamenyesha makuru bari mu Burundi eka n'abandi bose bari ngaho mu Burundi cyangwa abandi banyapolitiki bose bakurikirana ibibazo byo mu Burundi hafi ariko muri iki gihe telefone zisane ziriko ziragorana haheze nk'iminsi ibiri zigorana gato ariko nibaza ko icyo kibazo kizova mu nzira. Muri iki gihe kandi turi kumwe n'umushyana ahitwa Innocent Banon nawe nyene yakurikiranye ico kiganiro cashikirijwe n'umukuru urwego rujejwe gutangaza amakuru mu Burundi akaba rero yavuze cyane cyane ku byerekeye ikiganiro yahaye amenyesha makuru b'abanyamahanga n'abari mu Burundi mu shiga ntahe bano hari akamo gategwa cyane gose n'abamenyesha makuru ko gukingira cyane cyane amenyesha makuru ko amenyesha makuru batari ko barakora imirimo yabo nta makuru aboneka no, mu Burundi hari n'ikindi kibazo cyayo mu radio yaturiwe icyo kiganiro mwacakiye gute mwebwe?
Nibaza ko iki kiganiro cyaje hageze cyane cyane ko hariho akaduruvayi mu byerekeye byo kumenyesha amakuru i Burundi wogira hariho umugwi umwe wogira n'ingwane y'abajournaliste niyo y'abamenyesha amakuru hamwe na leta. Icyo nashaka kuvuga ni uko igihugu kigengwa n'amategeko. Iyo kigengwa n'amategeko abagikoramo bose bateza kubahiriza amategeko, nta n'umwe ari hejuru y'amategeko. Birabaje cyane kubona ko hariho amaradiyo aturiwe, mugaturanye nyine n'amaradiyo ajya aturigwa, byari bijyanye n'ibyo bihe nyene ingorane zashitse kujya munsi ku itariki 13. Mugabo hakaba hariho n'ikindi cyuka kibi cyari gihari hagati y'abamenyeshamakuru hamwe na Leta. Ku kiganiro cyabaye uno munsi rero cyanasaba gushimikira ko cyane nuko hari abamenyeshamakuru bariko bigenza nk'uko boba bari bafite umugambi wo kugira bankadre imyerekano aho kugira umurimo wo gutanga amakuru kw'informa bene igihugu bakamenya biriko biraba, wogira bafise aho bahengamiye hamwe gusa bashaka kamakuru azava ahantu hamwe gusa kugira barafise abantu bashaka guha amakuru kugira ibintu bije iyo babishaka. Or abarundi bose bakeneye amakuru yigenga, amakuru atafatiye kubyo umuntu yipfuza kubishobora kuba. Niyo ngorane na cyane cyane ibyo bya nashimye cyane no kubona nk'abantu bamenyesha amakuru bo hanze nk'uwo yaje kubivuga ngo bari baje kurebya amatora ngo niyo myerekane mu matora. Nibaza ko ngaho harimo ikintu kidatomoye neza. Abari baje mu matora ntibari baje mu by'amamanifestasiyo, nibaza ko iby'amamanifestasiyo n'ibindi nicyo gitobari ateza kwigenza uko amategeko yabemereye kujya mu gihugu gukora ibyo bari baje gukora.
Icyo kibazo cerekeye inama yakoreshejwe n'umukuru w'urwego rujejwe gutunganya amatora turakigaruka ko mu buryo burambuye, ariko turafise n'undi mushingantahe ngaha kuri telefone yanonosoye amakuru cyane rwose ikayigeze gutwara iradiyo RPA mu Burundi. Eric Manirakiza, Eric muratwumva?
Ndabumva.
Yego, turiko tuvuga ku kibazo gihambaye cyane rwose cy'ama radio bwa mbere y'ubwa mu Burundi kandi inama yakoreshejwe amenyesha makuru b'abanyamahanga n'abamenyesha makuru b'abarundi akamo gasaba abamenyesha makuru kurangura umwuga wabo neza. Mwakurikiranye iby'abashingana nayo babiri turi kumwe bashikirije Fabien Cishahayo na Inosambano eka mwakurikiranye n'ikiganiro twahawe n'umenyesha makuru wacu ibujumbura avuga ukuntu iyo nama genze. Mbega murafize icyo muvuga kuri icyo kiganiro cyatanzwe n'uyu mutegetsi?
Icyo nobanza kuvuga nagira mbanze ndamutse bagenzi banje bamenyesha makuru bari mu Burundi bari mu bihe bitoroshe, ariko nongera ndabatera intege yuko bokomeza ku mwuga wabo. Ibintu rero biri mu Burundi uko bimeze uyu munsi sinibaza yuko ari bihe bishobora korohereza umumenyesha makuru gukora akazi kiwe nk'uko ibitegerezwa. Hariho amaradiyo yaturiwe, aturigwa nkana, aturigwa n'abantu bambaye imyambaro ya Leta, no kuvuga yuko yaturiwe na Leta. Ubwa kabiri uraje aho ibintu biteye icuka kiri mu gihugu, ukaraba inyandiko zagiye ziraba imbere yuko ivyo biba. Muribuka mu ntara ya Bubanza hariho urwandiko umushingamateka yashize ahabona yita abamenyesha bakuru amaradiyo abashyira mu mugwi na opposition n'abajya baharanira agateka kandi na muntu yuko ari bo bansi b'igihugu. No kuvuga yuko uruhande rumwe naho hoba hariho agatosi mu bamenyesha makuru kuko byose ntivyera, ariko karaba ingene ibintu byagiye biraduga gushikaho bigeze uyu munsi. Si ibintu byoroshye byo kuvuga ngo bari ko barakoresha amanama ngo babwire abamenyesha makuru ingene bokora, ntibishoboka.
Hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu wa kane hatangwa ibikorwa byo guharura impunzi z'abarundi zakiwe mu banyagihugu zitagiye mu makambi. Izo umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi ashobora kuganira nazo zitangaza ko zikeneye gufashwa cyane cyane ibijyanye n'ukwiga kw'abana bazo n'ubuvuzi. Tumutega amatwi.
Kugeza ubu impunzi z'abarundi zitari mu nkambi ntizizwi umubare wazo, ariko kuva kuri uyu wa kane izo mpunzi aho ziri hose mu mirenge yo mu Rwanda zatangiye kubarurwa. Abahungiye mu miryango y'abanyarwanda yabakiriye biruhukije bumvise ko izo mpunzi nazo zigiye kumenyekana kuko zikeneye ubufasha nk'ubuhabwa bagenzi babo baba mu nkambi. Uyu muryango w'abantu munani na usanze mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro bambwiye ko uko iminsi igenda ishira ariko ubuzima bwabo bugenda bukomera kandi bataretse n'umuryango wabakiri.
Bakifuza gusa ko batumeye bakadufasha kubera biragoye turi umuryango ngane na gucya gushikira ahantu urumva n'ikibazo. Hama bakadufasha kagira ico badufasha ariko ntitutagiye mu nkambi.
Kuba mu muryango nawe yarafite undi muryango mukaza kubamo biba bimeze gute?
Biragoye nyene nuko gusa bihangana ariko biragoye. Biragoye nko mu misi iza birashaka kugora nabo kubera kubaho ingene kubaho kugaburira abana canke abana bagwaye umva nyene n'ikibazo.
Yaba impunzi ndetse n'imiryango yagiye ibakira ikabacumbikira bose bagenda babona ubuzima burushaho kubarushya bitewe n'umubare munini umuryango usabwa gutunga. Uyu mubyeyi utuye mu murenge wa Masaka yakiriye impunzi z'abarundi barindwi kandi nawe asanganywe umuryango w'abantu barindwi kugeza ubu kubabonera ibibatunga ngo nihurizo, ariko akavuga ko agomba kwihangana ngo kuko adashobora kubatererana.
Mwebwe mwakiriye abantu bangana gute hano mu rugo rwanyu?
Ni barindwi, natwe turi barindwi.
14 mu mujyi wa Kigali, ubwo ni ibintu byoroshye?
Ntakundi wabona ubigira byaje, biba byaje nyine. None se nk'abana ba musaza babashyira wakwemera ko ajya mu buhunzi uhari? Ni ikibazo, ariko umuntu aguma agira ngo bizashira bagende ku buryo utakwikura abantu murya bike mukabisangira, ariko kumvuguwe neza kuko abantu bawe batapfuye. Turishimye ko HCR bamenye n'abana bikomeje ubuzima bwakomeza bakiga bakabafasha ku buryo batavuga ngo bari abana n'abarundi n'iki za mituweli zaza nk'uko bakaba bazibaha bakivuza, mbese ubufasha bw'ubuhunzi bakabubona.
Impunzi zashyikiye mu miryango y'inshuti zabo b'abanyarwanda nazo zirasaba leta cyangwa se n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kubafasha cyane cyane ibigendanye no kwivuza no mu myigire y'abana babo.
Bifuza yuko nyene bodufasha bakatumenya tugashobora kwigisha abana mu gihe bitarashira bakabaje kwishura kugira ntibazosubireyo babyibagiwe. Hama ikindi naco bakagira ikintu bodufasha cerekeye cy'uburyo tukabora nka n'ikintu cyo kwifasha nyene kugira dushobore kunganira aho tuba turonke ico tubaha natwe kubera batubeshejeho nyene baduhaye indaro. Hama ikindi nyene n'uburyo bwo kuvuza abana.
Kugeza ubu impunzi zitari mu nkambi nabo fasha zigize zibona usibye gushyigikirwa n'imiryango yazaje zihungiramo, ariko ubuyobozi bw'inzego zibanze izo mpunzi zituyemo bwemeza ko igikorwa cyo kubabarura cyatangiye uyu munsi ari intambwe ya mbere izatumiza impunzi nazo zimenyekana ndetse zikaba zabona ubufasha. Uyu ni umuyobozi w'umurenge wa Masaka Ndobarurangirwa Roje, umurenge nawo wakiriye impunzi z'abarundi.
Inzego zibanze ngira ngo ntago bari bamara hano igihe kinini, ariko ubwo hagiye gukorwa ibarura midimari kaba yabigiyemo. Ndumva uko iminsi igenda ibyo ari byo byose ubuzima bwa buri munsi bwabo n'abana babo bisaba kubijyaho inama kugira ngo abantu barebe niba hari abana bigaga bavuga bati tuzo mu buhungiro ntituzi igihe tuzavirayo. Ndumva ari ikintu abantu bakwiye kujya inama no kugishaho inama kugira ngo bifatirwe icyemezo kirambye.
Igikorwa cyo kubarura impunzi z'abarundi zitatujwe mu nkambi cyatangijwe kuri uyu wa kane kikazasozwa tariki ya 27 z'uku kwezi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Nshuti mwakurikiranye ibiganiro vyacu, hari inkuru nshasha turonse iyo mu umumenyeshamakuru wacu Tabita. Uratwumva Tabita?
Ndabumva Fidel.
Washobora kutumenyesha ivyerekeye iyo nkuru dufite? Unyarutse?
Fidel.
Alo? Ubuhinga bw'ivyuma hano turagize ibibazo ntitushobora kuronka Tabita. Ariko mu gusezerana twari twababwiye ko Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yabwiye abanyagihugu ko amatora yimirije azoba mu mahoro. Ibiganiro twari twabateguriye rero bigarukiye ngaha kuri uyu mugoroba, tukaba tubifurije kugira umugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.